mwananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hijo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 16 muri kumena Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntaracu no munsi abantu batatu babakongomani bo mu bwoko bw'abarundi baba hitwa ku Mutarure ni mu kibaya ca Rusizi territoire ya Uvira muri Congo barayebishwe n'abantu bataramenyekana
twumvisha amasasu twibaza kuko ari gitero giteye igisagara cyose tuzatwumva abantu tangiye kuboroga sangana umusore yitwa Rizinde Crise Storm na nyina babarashe
uyu ni Rukunga Austin numwe mubagize umuryango wa nyakwigendera abanyakwigendera agaruka kuvyerekeye ico gitero turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akuna banza nkababwira muri make ko akanama ka unyukajeje gutohoza ivyaha vyabaye mu Burundi kuva Leta Pierre Nkurunziza irikira ko ligerage isu kavuga murantunga kanama ka unyukajeje gutohoza ivyaha vyabaye mu Burundi kuva mu 2015 kavuga ko Leta President Pierre Nkurunziza irikira koresha ikandamiza batatu bakagize basiguye ejo ko atari kimenyetso ciza ku matora y'imirije atari kimenyetso ciza ku matora y'imirije muri 2020 muce ranyo cashikirijwe umurwi wa unijwejwe ivyagateka ka muntu Geneve mu Buswisse akanama karagaragaje umubabaro ku ngingo Uburundi bwafashe yo kugara ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu gihugu inyuma y'imyaka 23 bikorera mu Burundi. Ako kanama kavuga ko amatora yo mu 2020 ashobora gutunganywa hisunzwe uruhagarara rwa politike rwabaye muri 2015 atazotunganya neza aho Perezida Pierre Nkurunziza yitoza mu kiringo kigira gatatu cateye amahane. Bavuga ko bafise ivyegeranyo vy'abayoboke b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baterwa ubwoba bakongera bagafatwa bakicwa mu bice bimwe bimwe. Leta Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump irikira nka kwemera gukurikiza kamo kaba ako mu gihugu canke mu makungu gasaba ko indege nshasha mu bwoko ya Boeing AJ737 Max 8 ikorerwa muri Amerika yuzwa kuguruka. Trump ari mu biganiro n'abategetsi ba kompanyi ba Boeing nkuko vyashikirijwe n'abategetsi mu biro vyiwe White House. Umuyobozi mukuru wa kompanyi Boeing yaremereye Perezida Donald Trump ejo kwa kabiri ko indege yo kompanyi yo mu bwoko bwa Boeing AJ737 Max 8 atakibazo ifise co yibuza kuguruka. Boeing nayo yashikiriza ko uwo gihe bavugana na Trump kuri telefone kwa kabiri n'ubuyobozi bwabo atavyinshi birenze ivyo bashikirije. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45.41 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19.22 turi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikazi ikiganiro cacu tugereye mu yavugwa mu vy'umutekano muri Kongo abantu batatu ba Kongomani yo mu bwoko bw'abarundi babahitwa ku Mutarure ni mu kibaya ca Rusizi territoire ya Uvira intara ya Kivu yepfo barayebishwe n'abantu bataramenyekana babarashe mu bishwe harimo Rizinde Chrysostome umunyamabanga wa cheferie de la plaine de la Rusizi. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaganiriye na Bwana Rukunga Austin umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Rizinde amubwira uko agenze
twari sambiri ni minota 10 no twatangiye kumva amasasu mu gisagara twumvisha amasasu twibaza kuko ari gitero giteye igisagara cyose tugize ngo ni gitero mukanya twumva ya masasu ararangiye arangiye tuzatwumva abantu batangiye kuboroga baboroze abantu twirwa kuja kureba tugiye kureba dusangana umusore yitwa Rizinde Crise Stone na nyina babarashe bamaze gupfa abantu baribaza icyo ari cyo kibazize barakibura twicaye aho mu mwanya abantu bari hari bagerageza gutumira ko abajejwe umutekano Monisco kuyoza tucungerera umutekano ko twibaza kandi ntuze cyo bari gitero cyankwe busubira kandi kugaruka babandi kuza kwica abantu turabura intervention imwe hamaze akanya haza ba FRDC FRDC izari arinki abasirikare batanu bashitseho barareba tubaganira ukuntu amasasu yavuze tumaze kubaganira ukuntu amasasu yavuze mukanya baza kumva ikintu kiko kiraromera mu gisanze bacanye bibaza ngo ningurube bacanye itoroshe bagire barebe basagana n'abantu bahaguye murabo ajyambaze kumbe hariho babiri bahaguye bijanye n'iki kuko bari kanganye bonyene bamaze kwinjira mu nzu barije mu nzu bamaze kwica abo bantu bandi babiri bari basigaye hanze baje gusaba abakobwa ifaranga bari mu yindi nzu none mu kwa gusohoka bajya basotse muri iya bikanga wenda kubo barabasirikare baje kubatera bararasa ntibamya kuko ari bene wabo barashe tugiye gusangana n'abasirikare bagiye kureba basangana ni muri ba bajambaze nibo bahaguye umwe akiri muzima bamuvunya amaguru wa wundi muzima wenyine arivugira aravuga ukuntu baje arabashaka ngo bari baje bari kuri misiyo yo gushaka uyu musore Rizinde ngo kuko bababwiye ngo kari we yafatishije ngo mu FNL yigeze gufatwa mu kwezi k'umunani entre k'umunani k'icyenda ngo yigeze gufatwa ngo niwe yamufatishije icyo gusa nicyo twamenye nicyo twumvishije kuko yo bari cyazize kandi icyo gihe ntiyaranahari yari na uvirye bamufata uyu muntu ntiyarahari akintu cyo cyemeza bamwemeza ngo muri sonda umuntu uze mu mvugo y'uyu nyene basanze akiri muzima iyo akavuga kuko ngo bavuga kuko ari we yamufatishije
ariko ngo sibwo bwa mbere abantu hangahe iwanyu bapfa bicwa kibanda nga
sibwo bwa mbere abantu ngaha batuye bicwa kibandi amajambazi akaza za mayimayi biki ndetse nk'aba bo bari kubara navuga ngo karaba FNL twari nta n'umwe anabazi isura yabo bahaye bavuga ngo naba FNL ubusanzwe n'abandi bahora baza kijambazi nyene nk'aba mayimayi bakaza bagatera abantu basanzwe bapfaha kiyorera tutazi icyo tuzira twebwe namba tuzira ururimi tuvuga namba tuzira ibiki nta ubizi icyo turi kuzira
Bwana Lukunga Austin n'umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Rizinde Chrysostome umunyamabanga wa chefri de la plaine de la Rusizi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ari muri batatu baraye bishwe n'abantu batarashobora kumenyekana abantu babiri mwumenya ko bamaze gufatwa mu mpamvu ku mvu z'amatohoza umuyobozi wa gisirikare mu kibaya ca Rusizi Colonel Renumbi Apollo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye gukora amatohoza kugira ngo bafate abo babaragize uruhare mu rupfu rwa Rizinde Chrysostome ndetse n'umuvyeyi wiwe ari mu bo biciye hamwe tumina amategato hama tunyarukire mu gihugu c'u Burundi mu Burundi havuga abanyeshuri batandatu mu ishuri nshingiro akamuri bafungiwe mu gashoka parke yegamiye sentare y'igihugu ya Kirundo kuva ku mugoroba wo kuwa kabiri abavyeyi babo basigura ko bariko bakurikiranwa kuba baronone ifoto y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza iri mu gitabo bakoresha ndi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Jean Bosco ndarinze ko rakurikirana ino nkuru Jean Bosco amahoro ngaho mu Kirundo
amahoro cyane Diane
ego ico kibazo cifashe gute hama catanguye gari neza na neza
ego ico kibazo catanguye kumenyekana ku ruhande rw'abavyeyi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze abo twasanze kuri parke ya Kirundo baje kuraba abana babo bahafungiwe bavuga yuko abana batangiye kubabwira yuko bafite ikibazo cyo gitabo bariko barakurikiranwa ko kwishuri ariko batavuga neza ibibazo ico gitabo gifisa bavuga yuko baconononye batangiye kugishikiriza abavyeyi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku munsi wa mbere abavyeyi baratonze ku ishuri batondana n'abana babo ariko rero ku munsi wejo niho abana baheza batangura gufatwa bashikirizwa ubutungane babazwa yuko banditse ni foto y'umukuru w'igihugu iri mu gitabo muri kimwe bakoresha mu byigwa biga ibitabo bitanu rero akaba ari byo tumaze kumenya yuko byo bavyaro nonwe byabifite ifoto y'umukuru w'igihugu yononwe.
Iyo foto yononwa gute, barayita bagura canke bigenda gute?
Ego amakuru twakuye ku ishuri Akamuri ni ku mutumba wa Kireka hirya gato y'igisagara cya Kirundo, batumenyesha yuko ahanini bagiye barandika bafutanganya mu amenyo y'umukuru w'igihugu ari muri icyo gitabo, ntabwo batabuye nk'uko vyigeze kuvugwa mu myaka iheze.
Hanyuma parke ya Kirundo iremanga ko abo banyeshuri bafise n'imbi bafise n'abanyeshuri bakwije imyaka yo kuba bopfungwa aho bapfungiwe canke?
Ego Diane, bagifatwa ejo ku wa kabiri bari abana indwi, ariko rero muri abo bana hari ufite imyaka 13. Uyo oya yaciye arekugwa ko amategeko nk'uko twabisiguriwe n'abanyamategeko ku isi ntare nkuru ya Kirundo, batubwiye yuko umwana afite imyaka 13 aba ari icyo bita umu irresponsable penalement. Ariko rero abandi bafite imyaka iri hagati bafite imyaka iri hagati ya 15 n'imyaka 17, abo bose bakaba bafunzwe, amategeko akaba yemera yuko bashobora kumvirizwa n'ubutungane. Icyo twamenyesha nuko bamaze batanguye kumvirizwa ejo bahagarikiwe bafite n'umushingwa manza umwe gusa akaba ariwe atari bwumvirizwe, kubera ko umushingwa manza nkuko twamenyeshejwe muri parke yari yafatiriwe gatoya, ariko rero batubwira ko bashobora guheza kubumviriza uno munsi ku mvu z'amatohoza. Icyo twamenyesha nuko abo bana bose bafunzwe uko ari batandatu n'abigeme.
Urakoze cyane. Hanyuma Jean Bosco Ndarurinze, muvugana n'abari mu gisata cy'ubutungane bavuga ko ari nk'amwe bokwagirwa n'icaha icyo ari cyo cyose bashobora guhanwa gute?
Ego gushika icyo kibazo ntacyo twashoboye kuronka aho tukibaza, kuko ntitwashoboye kuronka kumbure umushingwamanza wabo niwe kumbure kutubwira uko iby'ubutungane byari kubandanya. Ariko gushika idusa nuko abana nk'abo kubera bakiri bato bashobora guca bungururizwa mu mabohero mu gihe amadosiye yabo yobandanya, bashobora kungurizwa mu mabohero ari ahandi asanzwe yagenewe abana bari munsi bafite imyaka iri munsi y'abakuze.
Ni kiki ababyeyi basaba, ico basaba ubutungane hari ico burakivuga ko bwo buri ko burakora iki?
Ababyeyi ico bariko barasaba ahanini ubutungane, basaba yuko bwo kwitondera cyane ico kibazo cy'abanyeshuri kugira ngo ntihagire uburengana, kuko hari n'abamaze kuvuga yuko ibyo bitabo bariko barakoresha byuba byakiwe no ku yandi mashure, aho bavuga bati birashobora kuba byaje ibyo bintu birimo. Ariko kandi ikindi basaba hanini bagatakambira n'umukuru w'igihugu ko yo nawe nyine yo heza akashiramwo ukuboko, kuko basigura ko abana babo bakiri bato cyane ari abantu batarashobora gutandukanya kumenya ikibi n'ikibi.
Urakoze gose Jean Bosco Ndarurinze, ubandanye dukurikiranira iyo nkuru, hama turaza kugaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze namwe.
Tukiri mu Burundi, umugwi ujeje gutegura amatora kuva kuwa mbere uri kuriga ivyo kwisungwa n'abanyamigambwe mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi mu myamamazo y'amatora yo muri 2020. Abagize uwo murwi bariko biherera atamenyesha makuru n'umwe arimwo. Kuri uno mwanya tuvugana, Seni yavuze ko ivyo baza gufundika baza kubitangaza hanyuma turabigaruka ko n'ivyadukundira. Ariko hagataho urongoye Seni kwa kabiri yahamagariye abarongoye imigambwe gukoresha imvugo zibereye mu bihe by'amatora yimirije. Inkuru irambuye na mgenzi wacu i Bujumbura, Evariste Nzikobanyana.
Umukuru w'umugwiseni ari mu batanze ivyigwa muri iyo nama ya mbere itunganijwe n'abagize umurwi kuva bashinzwe amabanga. Pedro Caraveri Kazise yabwiye abamenyesha makuru intumbero y'ugo ruganda.
Izi nyigisho intumbero y'abazo nuko zihumura abenegihugu, zibaha ubumenyi bukwiye, zibibutsa ibyerekeye intwaro rusange koko, kugira bazovyifatemo neza babizi ko gutora ni kimwe mu gushimangira intwaro rusange. Igihe abantu batazi intwaro rusange icyo ari cyo, byo bagora gutora. Nicyo gituma tubanza kubibutsa twavuze yuko mu ntwaro rusangi abantu bamenya ko bangana, abantu bamenya ko bafise iteka rimwe, abantu bamenya ko bafise uburenganzira bumwe, bisigura yuko uburenganzira bw'umwe bugarukira aho bw'undi butangurira, kandi bose muvyigihugu bibaraba bagenda barajinama.
Ivyo vyigwa kubije no gutsimbataza intwaro rusangi bijeje gutangwa abitavye uruganda bagize ico baterereye bongera barabaza. Abdul Kasim Arongo y'umugambwe IPDS igamibanga yabajije igituma harabajejwe intwaro batorohereza imwe mu migambwe yifuza gukorera mu karere bajejwe.
Muri kino gihe twatwimirije amatora birashye ugasanga barongoye imigambwe kubwe gukihugu mu ntara ku makomine. Hariho itegeko tutariko turumva kumwe, itegeko rijanye n'ingene amanama atunganywa kimwe n'ibijanye n'imyerekano. Ugasanga twebwe abanyamigambwe tuvyumva uko cyane tuzi yuko tumenyesha ibikorwa tugira turangura, ariko abajeje intwaro nabo bakumva yuko tubasaba uruhushya, ugatusanga turiko turakwegana kandi atariko byategerezwa kugenda. Huko gwiki kugira ngo iryo tegeko tuyumve kumwe kugira ngo ntihabe ugukwegana maze ya ntwaro rusangi turiko turifuza gutsimbataza mu gihugu cyacu tsimbatare by'ukuri.
Uburongoye umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asanga atari umurwi arongoye ukiranura ayo matati.
Ngira ngo muri seni sitwe tuza kubimenyesha cyane uko byogenda ucaje byogenda uku mugari gikuru ngaruka hahandi nica kiyago kugira ngo abantu bashike kunge n'ibintu bitegezwa kumera. Itegeko ririho nibaza ko bitohwanga yuko abantu bicaranye n'ivyokwanga yuko bavyumva kumwe hanyuma bakabikurikiza.
Bamwe mu baserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi muri urwo ruganda bashikirije n'amakenga kubijanye n'itegeko rigenga amatora, bavuga ko ryateguwe batagishijwe inama, bakabaza nimba mu Gwiseni uzisunga itegeko ritemewe na bose. Nestor Giriko ishaka wo mu mgambwe Senele urongowe n'umushingamateka Gato Rwasa ari mu babajije ico kibazo.
Mwabanje kutubwira muti intwaro ibereye igengwa n'ikiyago cyama. Nubwo muri cyo kiyago cyamaho muri cyo tegurwa ibwirizwa rizogenga amatora, ubwo kiyago cyamaho cyarabaye neza, ubwo imigambwe yose yaragize iki kivuga ko ubwo abarundi n'abarundi kazi bose baragize ico bashikiriza kuri iyo ntego kugira ngo izoshike koko ari integuro bose biyumvamwo kandi zobatunganiriza kugira amatora agende neza.
Mu mugiseri bavuga ko ico kibazo atanyisha itomo yibugitangira. Komiseri Serge Ndayiregije umuro mugwi ujejwe amatora yanatanze n'icirwa yishura ico kibazo muri ano majambo.
Seri nabakozi banyu mwibanye migambwe mu gihe hoba atuvikanye ibirimwo twebwe ivyo ntaradushikira. Nimbe ariyo ko twavuye tikiyago vugana vugana ikiyago n'ikindi. Muraba muje hamwe n'imigambwe muhani vyiyumvira ico muzokuramo ico muzoshiramo mukacumvikana pe n'amashinga mateka n'inkengoza mateka ikagikwita ku rutoke. Nukuri twebwe ico tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikije. Mu gihe naho mutavyumvikanye ko seni nukuri ntashoboye kuca ku rubanza kuko siyo itegura ayo mateko senifise ibyitegura biyereke.
Petero Karaveri Kazise arongoye umugwiseni arahumuriza abibaza ko umugwa arongoye atacuri kurakora kandi igihe cy'amatora cegereje, asigura ko ikiringo cy'amezi 18 gisigaye gikwiye kugira bitegure. Akavuga ko barindiriye kwitegeko rigenga amatora ritegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu kugira nabo bashira habona ikirangaminsi cy'ibikorwa byerekeye amatora ya 2020 i Bujumbura. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Evariste Nzikubana nka Ijwi rya Amerika.
Igisata cimpunzi tugihere mu Rwanda aho impunzi z'Abarundi zahungiye ku murwa mukuru Kigali zigerageza gukora imyuga itandukanye yozibeshaho naho bitoroshe. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru hadushikane muri centre ndangakaranga k'Abanyafrika ikoregwamwo na bamwe muri abo Barundi.
Aha mu bisanzwe nikonerekana kera ukuntu abantu bagemura ari umuco utagihari, kuko kera bagemura n'ibiseke bakaza bikoreye ariko ubu siko bikiri.
Mike Katihabwa impunzi y'umurundi umunyabugenegene ariko yiganijwe ijya America akazi kiwe yicaye ku gatebe gatoya afise amarangi y'ubwoko bwose mu ntoke imbere yiwe hari gicapo ariko arahera heza.
Uyu ni umukobwa w'umwigeme zona ko afite igisabo kwerekana umuco wa kera uko bambara n'ibikoresho bakoresha. Nagerageje kwerekana ku isoko urabona harimo abantu bagurisha ibitoki hasi yaraje kugura imaji y'Ikinyafurika ndimo tushaka kwerekana ubuzima bw'Abanyafurika twebwe ubwacu ubwo tubayemo.
Si ibyo gusa kuko ku rundi ruhande hari amafoto manini amanikwa mu nzu n'ibindi biriko amafoto y'abakenyezi n'amashugwe.
Ibishushanyo amafoto abamenyereye gushyira mu nzu ariko aya mafoto akaba afite insiguro. Ibi ni amasura y'abantu batandukanye harimo abariko baratwenga, harimo abababaye, harimo abafite ingorane zitandukanye. Twerekana ubuzima muri rusange bwa minsi yose ko abantu babayeho. Ndabikora nifashishije ibitambaro n'imbaho n'amarangi.
Uwo musore yahunze mu mwaka w'ibihumbi 2015 ageze mu Rwanda byaramugoye kubaho mu minsi ya mbere, mu nyuma arondera abandi banyabugenegene bakora nk'ivyiwe b'abanyarwanda kugira ngo bakorane. Yaragize amahigwe arabaronka, avuga ko ubu adashobora gusegerereza kuko akazi kiwe kamutunze. Yamara naho biruko we na bagenzi we barahura n'intambamye mu kazi kabo.
Twebwe ibintu dukora bisaba ahantu hari umutekano, abantu cyane cyane ni n'ababikunda benshi n'ingenzi abo bazungu. Dore iwacu umutekano muke ni iki, ubuzima bw'ubuhungiro ntiba byoroshe, ariko igikuru gukura amaboko mu mpuzu umuntu agakora. Ntacu mbuze kuko ndakora, ndashoboye kwitunga ariko kurya ariko kwambara nanjye nkaseruka mu bandi. Yego abakiriya turabaronka kuko ubu hari abantu bamaze kubona agaciro bifise n'akamaro mu buzima bwacu bwa minsi yose. Mbo dufate nk'ibihumbi 200 by'amanyarwanda kurabona ni kinini kandi kirafite n'insiguro, kiba cyaratwaye n'umwanya. Ibintu byacu bisaba ko akenshi na kenshi ibikorwa bya ubikora bikongera bikamurikwa, kuronka ibibanza dushobora kwerekana ibikorwa byacu tuba twakoze, kuronka abantu badufasha mu ntege nke kugira ngo dukore natwe tutere imbere nk'abandi. Nicyane tuba dushaka abadutera inkunga badufasha.
N'ibintu biba byaratawe atakamaro bigifise muri Centre Kanyaburanga aho abarundi n'abanyarwanda bakorera barabisubiza ubuzima. Akarorero n'ibirato byaheze hamwe n'ibisigarira by'imashini ngurukana bumenyi.
Ibirato biba byaraheze mugatwebwe iyo kigeze hano muri Kanyaburanga ni kiba ari cyo gutabwa, ahubwo kiba ari cyo gusubira guha ubuzima kagishiramo iyo fumbire kagiteramo iryo shugo rigasubira rigakura. Iyi computer yari yarapfuye yari yo gutabwa, ariko twafashe kiya kintu cy'inyuma cyayo dushiramo umwavu ishugo rirakura. Urabona ko nawe bibereye igisho. Iri inye turashaka kurigurisha nka 50,000 na 70,000 bivana n'uwayikunze. Nikirate kirimo ishugo 30,000 20,000.
Ibintu nka byose bihingurirwa muri iyo Centre Kanyaburanga bifitanye isano n'abagore. Namubajije igituma.
Abagore nibo batubyaye kandi asana no kwisumiranga nibo benshi, ahanini mbashaka kwerekana agaciro bafise n'icyo bamariye imanite mu bisanzwe. Nibo nama mpura nabo bikoreye udutaro mu buzima bwa minsi yose, ahanini nibo mbona cyane nandi ugasanga byanjye nk'unguma ari bo ncapa gusa.
Mike Katihabwa na bagenzi we bahamagarira n'izindi mpunzi z'abarundi zicicaye guhaguruka zikarondera icyo zokora ntizigaye umwuga, ahubwo ziteze imbere aho kuba umuzigo ku gihugu cazakiriye. Ku bwabo si ngombwa umuntu akore ibyo yize kuko nabo harimo umusore Mike impamyabushobozi yarayifise, ariko yashimye kwishira hasi kugira ngo yibesheho n'umuryango wiwe. Pye Clavier niyo nkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika.
Kakazi kikabamenyesha ko hageze ko tubashikiriza ikiganiro mukunda camagara y'abantu. Uno munsi turagaruka ku ngwara y'urwagasha pancreas mu rurimi rw'Igifaransa, aho abaganga bavuga ko ice 40% by'abafatwa n'iyo ngwara ari ababa bakewegewe n'inzoga zambiye bihereza. Muganga Hervé Nikuze akora mu ntara ya Kirundo asigura ko mu gihe umuntu ativuje hakiri kare ashobora gusinzikara mbere iyo ngwara igashobora no kumuhitana. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Ndonse bari Bujumbura mu Burundi.
Muganga Hervé Nikuze atangura asigura ko urwagasha ari kimwe mu bihimba biri munda kikaba kirahagana mu mugongo inyuma y'umushishito namara. Nk'ibindi bihimba rero avuga ko gishobora gufatwa n'ingwara.
Gishobora gufatwa n'ingwara. Iyo ngwara rero ikaza ituma ico gihimba cugwa gashaka ivyimba nuko udashobora kukibona gusa wundi vyoroshe nawe wundi bwo kiravyimba ikamera ngitukura rimwe rimwe wanashaka biranashobora no gushika ari ingwara ishitse kure kikava amaraso iyo umuntu atavuye akikare no kubareka ashobora kubora urumva yuko umuntu abageze kure no gupfa acapfa.
Aha muganga arasigura ibimenyetso nyamukuru umugwayi ashobora kumva kugira ngo amenye ko agwaye rwagasha.
Umuntu arababara mu nda cane hafi mukondo ububabare bwa bundi adashobora kwihanganira ngo ngumane muhira ategereza kuja kwa muganga vyanka vyakunda ko barubabare bukomeye cane abakeneye kuja kwa muganga yatabaye naho hafi mukondo ababara aho no kwita mu gakora ati mu karundi basanzwe bavuga ni kuvuga akamera nk'umuntu ariko aribwa mu mushishito kana atari mushishito ikora mujya ico gihe rero iyo tubonye ubwo bare umuntu abaye cyane kugira ngo uwo muntu ashobore kumva yuko yorohewe araheza agafata akunama akamera nk'ushaka gufyonda kunda yo kugira yuko ubwo babare bwohera nico twitwita mu gifaransa position antalgique yumva yuko ubwo babare bwagabanuka agaranje n'igene yarameze ubwa mbere atarakorako. Ikindi kimenyetso ikunda kumushikira nuko aragira iseseme bigashikaho atangura kuyogwa navyo ni biri bimenyetso byerekana ko umuntu agwaye iyo ngwara y'ugwagasha.
Muganga Hervé Nikuze abandanya avuga ko ibimenyetso so bishobora kugaragara kugwaye ugwagasha hashobora kujamwo ukururumba nk'inyuma y'iminsi ibiri afashwe akaba atarivuza ivyo byose bikabuko inda itavyimvye. Ariko muganga Hervé avuga ko nubwo biruko muri rusangi ingwara ivugwa igakira
iyo icate iyo ngwara kihavuye muganga kashobora gitora kuko haraho abaganga bagitora ariko abakoze ivyigwa bavuga ko mu bice 10 kwijana abaganga nabo nyine badashobora gutora bakabona ko iyo ngwara ihari mugabo ntashobora gutora icayiteye ariko mu bice 90 kwijana abaganga barashobora gutora icate iyo ngwara kubwo ivyo rero bigaca bituma umuganga ashobora gutekera impanuro yusotse mu bitaro yutashe kuko iyo ngwara yivurira mu bitaro iyo ushobora rero kuvyirinda ivyo muganga kubwiye nta kibuza iyo ngwara irakira neza ntibikigaruka.
Bimwe muri ibyo bijanye n'inyifato umugwayi akwiye kugira ngo yirinde iyo ngwara byo bari nk'ibi.
Ubwa mbere icyo nshaka kuvuga nuko mu byigo byakozwe byerekanye yuko ibice bishika 40% bafatwa n'iyo ngwara biva hanini abantu usanga basanzwe banywa inzoga hama bigashika hariho ibyo ugwagasha ruhingura bifasha kugira ngo umubiri ushobore gusya ifungwa tuba twafunguye. Muri ico gihe rero iyo umuntu asanzwe anywa inzoga akanywa inzoga nyinshi hari agahimba kaca kiyugara aho ibyo ugwagasha gwa inguye byosotse hanze bikamera nk'ivyugara bikuganira aho imbere mu rwagasha bigaca biza rero noneho konona urwagasha. Ico gihe rero no kuvuga iyo byavuye ku nzoga umuganga arakubaza ingene usanzwe ubayo kunywa inzoga canke ko hari inzoga baronyeye nyinshi muri iyo minsi heze. Muri ico gihe rero impanuro ica zifatira ngaho kuko urumva ko hari ibice byinshi cyane abantu bane ku icumi si bake.
Uretse ababangamirwa n'ingwara y'urwagasha kubera inzoga zambiye muganga avuga ko hari n'ingwara ikarira abakenyezi bafise ibiro by'umurengera ishobora kuba inkwezi y'ukumererwa nabi kugwagasha.
Ni ingwara abantu bakunda kwita ngo nutuye bo kwita mu gifaransa amakalkule usanga ari mu gihimba bita vesicule biliaire kiri munsi y'igitigo. Ico gihimba rero haraho bishika ugasanga ari mutu mutwe tubuye utwo tubiye tuvuye mu ico gihimba tukamanuka tukaza kuzibira rero aho hantu byabi intu ugwagasha ruhingura bizo gufasha kugira ngo ibyo twafunguye umubiri ushobe kubisya neza. Ni kuvuga naho nyene izibiye ku kayira bica bisubira inyuma bikaza gutera ingorane. Ni kuvuga rero umuganga ni wamenya none mbega ndonderera hehe kugira ngo menye icateye iyo ngwara. Ariko mwimibagire yuko 10% muri abo babayigwaye haraho umuganga bura icayiteye ariko ingwara akayivura igakira.
Muganga Hervé Nikuze ahanura abantu ko boja kwivuza bacumva umusonga. Ni mu gihe ingwara y'urwagasha itavuwe vuba ishobora gusinzikaza umuntu cyane kugeza aho ingwara ishobora kuba ngendanwa kuri we mbere n'izindi ndwara zigashobora kuziramwo nk'igisukari. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakinuye no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cyo munsi mushobora kongera gusubira kumviriza kuri we zitatu akaburungu radio trovewa akaburungu com yakoze Macbilia Biro yegeranije amajwi hamwe na engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Ninahazwe mwari kumwe kuri micro imbere yuko duhana gahindukira ngende ndabatumiye mu biganiro byacu biri imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muza kumva kuva saa 10 gushika igihe cy'isaha imwe ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muza kwa muri kumenaje wenyine aho tuza kugaruka ku ngwara zitandukanye zifatira munda. Mugire rero ibihe byiza mu banyu no mu vyanyu mu kurindira ko tuza kugaruka mu Kirundi no mu Kinyarwanda.